izo ntarukwa zitatu zihana imbibe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Bamwe mu banyagihugu bazibamwo bavuga ko imirongo y'amaradiyo harimo na radiyo y'igihugu idakora neza, ibyo ho bituma hari amakuru batamenya.
Ubu hariho ubusitani bumwe bumusanga iradiyo idafata neza, iyo babyiza bumbwiye ko ku buryo umuntu atariza kumbwira iradiyo ahari hose.
Ku bijanye n'ibice bitumvikanamo amaradiyo mu Burundi, Metode Niyondiko, umuyobozi w'iradiyo y'igihugu kuri mikro z'abakunzi bacu kuri uyu wa gatatu, yavuze ko mu minsi ya vuba bizotorerwa umuti.
Ahantu iradiyo mu Burundi itashobora gushika, tuvuga ko mu bice byo mu buraruko bw'igihugu nko mu Kirundo, mu Kayanza n'igice ca Cibitoke, ariko twababwira yuko inzego zibijejwe ziriko ziragerageza kugira ngo turonke ibikoresho amasoko yaratanzwe, tukizera yuko vuba cane bizoba vyagiye mu buryo aho iradiyo muri igihugu ishobora gushika muri ico cose kigihugu.
Oscar Nzohabonayo, umuyobozi mukuru wo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, ari mu kiganiro c'ikibiriraho cabereye ku nzu y'abamenyesha amakuru iri Bujumbura, ari naho hahimbarijwe umunsi wahariwe radiyo, yavuze ko iradiyo ari kirumara muri kino gihe, haba kuwize n'utaciye ku ntebe y'ishure.
Guhimiriza abantu imyifato nziza yo baranga kugira ngo bashobore kuja mu iterambere, hari no kubakemura biciye mu biganiro biciye mu makuru n'ibindi. Bavuga rero yuko uruhara rw'iradiyo ari ntangire cyane cyane mu mibereho y'abenegihugu no mu mibereho mbere y'Abarundi.
Ikindi abo bumviriza amakuru mu Burundi bavuga ni uko amakuru aca ku maradiyo atandukanye atagifite akanovera nka kera. Bemeza ko hari ibyo babona ko bamenyesha amakuru batinya kuvuga. Abo bumviriza amakuru bari mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu hagati.
Oya, na kake no kai byari bifite akanovera kera, nayo warawusanga wiviya mu ibarabara cyakavaye usanga arakoroke kumenyesha amakuru waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata. Sinzi ko ari kubera abategetsi, sinzi ko byari bako nta handi bya kera n'iby'ubusike kimuraje byatandukanye.
Bavuga ko bace bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicaho byose bataba babyizeye.
Dupfeho dukoresha mu bintu byo mu rezo sosiyo kuri Facebook mugasanzwe amakuru y'amaradiyo yose ajya avuto ku iradiyo kuri rezo sosiyo baranoganza neza. Kenshi amakuru uja gusanga yavuze ku maradiyo no kuri rezo sosiyo barayavuga ariko ntibayavuga cose.
Nabonye babivuga amakuru ariko iradiyo ijya ngurukana rumenye rumva barabikwiye ukabibona nyine kuno bimeze gutya
urumbuga anarakina kimwe ntayayungura akamenya ari kuri.
Ikindi bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga cofasha mu gukoresha ubumenyi bwabo ni uko amaradiyo yokora mu mwidegembyo kuko byotuma baronka amakuru yuzuye kandi yizewe.
Nuko waba ukwidegembya kw'inyamakuru ugatoza amakuru hirya no hino biba bisanzuye. Amaradiyo menshi kandi ntibarondera amakuru cyane kuko yaronzerwa kera, hanyuma hari yakundwa n'abanyagihugu batakiriho.
Harahize imyaka yaba icumi leta y'u Burundi yugaye amaradiyo atandukanye yasamiranira mu byuma bya FM mu ntara z'igihugu. Ayo kandi arimo na radiyo y'ijwi ry'Amerika ndetse na BBC. Amwe muri ayo yakorera mu Burundi yagiye afungura imiryango hanze y'igihugu aho abayarongoye bari mu buhungiro. Basigura ko hakorera muri iki gihe bashobora gushikiriza ibiganiro n'amakuru ku Barundi baba mu gihugu imbere no hanze yacu hakoreshejwe imbuga hwaniro. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bahagarariye ayo maradiyo baribwira ko bakora mu buryo butaboroheye ariko bakagerageza kugumana umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Jean Philibert Karangwa arongoye radiyo Peace FM ijwi ry'ugwaruka ikorera i Hamburg mu Budage.
Ushitse mu bihe bidasanzwe aho twateshejwe igihugu aho radiyo itagira aho ikorera, aho iradiyo zaturiwe, iradiyo zaburabujwe, mugabo inyuma y'ibyo byose naho turi mu buhungiro tukaba twagerageje kongera ukuntu twandaye tumenyesha amakuru na cyane cyane ko bimenyesha amakuru amaradiyo yigenga yarahejeje guturirwa. Ntibyoroshe kubera ko dukora mu kinyegero, mugabo turakorana n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu mugambwe uri ku butegetsi rene bo baheza bakaduha ayo makuru, hama iyo inkuru abantu bayihuriye ko ari batatu bane ugakurikiza n'ibyandikwa n'ibindi bimenyesha amakuru bivugwa hirya no hino, turaheza tukaronka amakuru umwe nayo hama tukayashikiriza Abarundi.
Uyu munsi wahariwe radiyo ku isi uba ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri buri mwaka wahawe icivugo kigira kiti iradiyo n'imihindagurikire y'ikirere. Mu Burundi naho ba uhimbaje kushivugo kigira kiti kaise kila diyo iterambele lidakumira nikibanza chayo mugihe twimirije amatora ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru bukaba bwatangaje kuri uyu munsi wahari radio ko bumvirize radio mu Burundi bagera ku bice 85 kwizana Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.